iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku minogo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urubanza rwa Paul Rusesabagina rwakomeje, yasabye kongererwa igihe cy'amezi atandatu kugira ngo ashobore gutegura urubanza rwe. Hagati aho umwe mu badepite mu nteko nshingamategeko y'ubu Bubiligi yasabye abategetsi b'igihugu cye kugira icyo bakora kugira ngo Paul Rusesabagina ahabwe ubutabera buboneye. Mu Burundi, polisi yaraye yerekanye abagore n'abakobwa 89 bari bagiye kugurishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu.
Amatoza yimbisa agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kumwene bari barazironse, hanyuma nabo bari barafashije muri bano bantu bamwe bari kwarumviriza abandi bari kwararondegwa kugira ngo baheze bashikirizwe nabo nyene ubutungano.
Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Muri Tanzania, abayobozi bo mu nkambi ya Nduta bafashe icyemezo cyo gufunga isoko ryaremeraga muri zone ya gatatu y'iyo nkambi kugira ngo bagabanye umubare w'abantu bahurira hamwe.
Iri soko ryadufasha byinshi cyane, twahuriramo turi amazone atandukanye, kambere kanatsinda rero n'abahaba bashobora kuza barahaza binyegeje nyine bakazana ibintu twe ino tudafise nk'imyumbati, intore.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi batishimiye icyo cyemezo cyo gufunga isoko rimwe bari basigaranye, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, nongeye kuguha ikaze, wiriweho.
Mwiriwe Veniste, tuyahere kuri Afrika. Ishiramwe rya Buraya ryarakiranye urweze ejo ku munsi wa kane itora ry'inama nshingamateka ya Libya ryemeje gushinga leta y'ubumwe, ariko Buraya buragabisha kuzofatira ibihano abanyamahanga canke abo mu gihugu bama bahungabanya utwigoro tw'amahoro. Umukuru ajejwe imigenderanire mu ishiramwe rya Buraya Joseph Borrell yavuze ko iyi ari intambuko ikomeye yo gushira hamwe inzego zizoshikana Libya ku matora atekanijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kw'12 uyu mwaka. Asaba begwa na politike muri Libya gukorera hamwe mu ntumbero yo kubumbatira amahoro no gushigikira leta y'ubumwe. Abaganga muri Mozambique bavuga ko batewe ubwoba nuko programa yo gucandaga incanco za COVID-19 abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu vyikwega. Gushika ejo kuwa kane abantu bari munsi y'ibihumbi 36 niyo bari bamaze gucandagwa mu gice cya mbere cy'iryo sekeza ryo gucandaga abo bakurikirana abarwayi nk'abaganga hamwe n'abaforoma. Zimbabwe yahawe incanco 200,000 zahinguwe n'ikompanyi Sinopharm yo mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri, ariko abakora mu gisata cy'amagara y'abantu baragaragaza ko bafise amakenga kuri izo ncanco z'iyo kompanyi. Bamwe muri bo babanje gutinya, ariko mu nyuma bahavuye bemera gucandagwa urwo rucanco rw'iyo kompanyi Sinopharm, ubwo leta ya Zimbabwe ivuga ko rukora neza ku bice hagati ya 60 to 86%.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarasinye yongera remeza nk'itegeko amafaranga yababa $2 trillion z'amadolari yo kugarukira igihugu n'abanyagihugu bagize ingaruka za COVID-19. Aya mafaranga ya leta agiye guca arungikirwa imiryango y'abanyamerika hamwe n'abakora ibikorwa bitandukanye byaba iby'urudandazwa canke ibindi kugira abunganire mu gisata cy'ubutunzi cyahungabanijwe n'icyo kiza. Perezida Biden wo mu mugambwe w'abademokrate ateye umukono kuri iryo tegeko inyuma y'umunsi umwe abashingamateka baryemeje ku majwi 221 ku 211 bahakanye. Nta n'umwe wo mu mugambwe w'abarepublikani yaryemeje. Umuhinga wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cya Myanmar gisa n'uko kiriko kirakora ibyaha bihohotera ikiremwa muntu. ni mu gihe akagwi k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi ko gatangaza ko umutegetsi w'umusivile kakuye Aung San Suu Kyi yiyemereye ko yishyuye amafaranga hamwe n'inzahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Umuhinga Thomas Andrews mu bijyanye n'agateka ka muntu muri Myanmar yavuze ko abantu bashika 70 bamaze gutangazwa ko bishwe kuva habaye kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Andrews yabwiye akanama ka ONU ku gateka ka muntu i Geneve ko igihugu kigenzurwa n'ubutegetsi butwaza igikenye n'ubwicanyi ku buryo bisa n'uko ubwicanyi bukogwa bushobora kwitwa ibyaha bikoregwa ikiremwa muntu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa kane ko imiliyoni zirenga 88 z'abantu ku isi basinzikajwe n'inzara mu bihugu birimwo intambara hamwe n'umutekano muke kuva mu mpera z'umwaka w'2020. Antonio Guterres yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe amakungu atogaburira abantu bifungurwa azoba ariko arabagaburira intambara kuko ahari inzara havyuka inzigo. Avuga ko imiliyoni 34 z'abantu bo mu bihugu birenga 30 bariko binjira mu bihe by'amafa. Ibihugu nka Yemen, Sudani yo mu manuko hamwe na Burkina Faso biza imbere y'ibindi. Mukuru wa ONU yatangaje ko ariko arashinga umugwi wo ku rwego rwo hejuru uzoba ujejwe kugwanya inzara n'amafa ku isi. Ukaza uburongowe n'umukuru w'igisata cya ONU kijejwe imfashanyo Mark Loko.
Urakoze cyane Aloyse Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina rwakomeje yasabye kongererwa igihe cy'amezi atandatu kugira ngo ashobore gutegura urubanza rwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi niwe urukurikirana, rurabera mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'iterabwoba n'izambukiranya imipaka. Asumta wirweho.
Niriwe neza Jeanette.
Nizihe impamvu Rusesabagina yatanze asaba ayo mezi atandatu?
Impamvu yatanze zisingiye mu ngingo nk'eshatu. Iya mbere yavuze ko urubanza rwe rufite aya mapaje menshi cyane, akeneye ikompyuta kugira ngo babashe kumushyiriramo inyandiko zose izimurega, icyo abantu bose bavuze kuri uru rubanza akabasha kubibona muri kompyuta. Ibyo nabibutsa ko yari yarigeze kubisaba, kandi urukiko rugenderera gereza ya Mageragere Paul Rusesabagina afungiyemo, ndetse urukiko rwemeza ko gereza ikwiye kumuha computer kugira ngo abashe nyine kujya soma iyo dossier ndende bimworoheye. Iyo niyo ngingo ya mbere yatanze. Aravuga ati ntabwo niteguye, ntabwo mfite ibyangombwa bihagije kugira ngo mbashe kuba narasomye ibyo ndegwa byose mbashe kubyisobanuraho. Ingingo ya kabiri yavuze yuko kugeza ubu gereza igifatira inzandiko ze yandikirana n'abavoka be. Aravuga ati gereza ifatira inzandiko zanjye simbashe kuzibonera igihe, kandi nabyo urukiko rwari rwavuze ko gereza izagifatira inzandiko gusa zidafite aho zihuriye n'urubanza. Hanyuma asaba yuko noneho inzandiko yohererezanya n'abavoka be gereza yagizibamo gusa ariko igahita izimu. Nabyo yaravuga ati ngomba kugira ubwisanzure nkabona izo nzandiko mu buryo bugoroshye. Arongera cya gatatu aravuga ngo ntabwo yahawe uburenganzira bwo kugira abavoka bavoka ashaka cyane cyane ubwo yashaka kuvuga bavoka bo hanze avuga ko rugaga rw'abavoka mu Rwanda rutigeze rubemerera kugira ngo baze bamwunganire akavuga ati ibyo byose rezo nzitizi zose mugenzi zikiriho nabwo nabambonye ubutabera bwuzuye.
None se ubushinjacyaha bwavuze iki kuri ubwo busabe bwa Paul Rusesabagina?
Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina arimo kugaragaza imyitwarire itari myiza yo gushaka gutinza urubanza. Ubushinjacyaha buravuga ngo bwaregeye dosiye ya Rusesabagina mu rukiko mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Ubu hashize amezi agera kuri 4 Rusesabagina azi neza ibyo aregwa kandi biri muri dosiye ye. Bakavuga bati ntabwo twakongera andi mezi 6 cyane ko ntabwo bikwiye ko ayo mezi 6 yakongerwaho kuko urubanza rurimo n'abandi bantu 20 bandi nabo bakenewe ko imanza zabo zaburanishwa zikihutishwa. Bakavuga bati igihe cyose kuva mu kwezi kwa 11 turega iyo dosiye yarayibonye, iyo dosiye yarayifite, nta mpamvu yo kongera gukomeza gutinza urubanza. Hanyuma ku byerekeranye n'aba bavoka bo hanze, ubushinjacyaha bwagarutse ku cyo urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwari rwagarutseho, bavuga ko amategeko agenga urugaga yemerera abavoka baturutse hanze kuba baburanira mu Rwanda, mu gihe n'abavoka bo mu Rwanda bashobora kwemererwa kujya kuburanira mu bihugu by'abo bavoka baba baturutsemo. Ni urugero nk'aba bo mu Bubiligi, niba Ububiligi bushobora kwemera ko abavoka bo mu Rwanda bajya kuburanira na mu Bubiligi ko bakwemererwa noneho n'aba Babiligi ko baburanira mu Rwanda, kavuga ko kugeza ubu Ababiligi badashobora kwemera ko baburana.
Asumutaka Boyi, ndagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane.
Tukivuga ku kibazo cya Paul Rusesabagina, umwe mu badepite mu nteko nshinga amategeko y'Ububiligi, yasabye abategetsi b'igihugu cye kugira icyo bakora kugira ngo Paul Rusesabagina ahabwe ubutabera buboneye. Madamu Else Van Hoof avuga ko ashingiye ku ntenge zagaragaye kuva mu itabwa muri yombi rya Paul Rusesabagina kugeza n'uyu munsi arimo aburana, hari impungenge ku bijyanye n'ubutabera azahabwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Stokule Mutijima yasomye ibikubiye mu nyandiko y'uyu mudepite maze ategura inkuru ikurikira.
Mu nyandiko ya paji 14 yo ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa gatatu, Depite Els Van Hoof agaruka ku buryo bwana Rusesabagina yagaragaje kutavuga rumwe na FPR, ishyaka riri ku butegetsi, ndetse na Perezida Paul Kagame ubwe kugeza ubwo ashinze ishyaka PDL Humure, ubakaba ari umuyobozi w'impuzamashyaka MRCD ifite umutwe witwara gisirikare wa FLN. Madame Els Van Hoof avuga ko ubu Rusesabagina arimo gushinjwa ibyaha bikomeye cyane ndetse bishobora no kumuviramo gufunga ubuzima bwe bwose. Agakomeza yisegura ko inyandiko yitagamije guhamya bwana Rusesabagina ibyaha cyangwa se kumugira umwere. Uyu mudepite avuga ko nk'uko byagaragajwe n'urugaga rw'abanyamategeko wo muri Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International, uburenganzira bwa bwana Rusesabagina bwo kuburana yunganiwe, ubwo kuburana mu buryo buboneye, ndetse n'ubwo kurindwa gufatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bwose bwahonyowe. Depite Van Hoof ahera ku buryo bwana Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe mu Rwanda, akavuga ko byose bikiri urujijo. Abategetsi b'u Rwanda nabo bakaba baragiye barangwa no kwivuguruza mu mvugo zirebana n'uko ibyo byagenze. Kugeza na n'ubu, uyu mudepite akavuga ko abategetsi b'u Rwanda batarabasha kugaragaza ko ibyo byakozwe hisunzwe amategeko mpuzamahanga ajyanye no kohererezanya abakekwaho ibyaha. Madame Van Hoof kandi akomeza agaragaza ko naho bwana Rusesabagina agerejwe mu Rwanda, uburenganzira bwe bwo kuburana mu buryo buboneye butigeze bwubahirizwa. Ashingiye ku ngingo ya 14 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira mbonezamubano ndetse n'ubwa politiki, cyo kimwe n'ingingo ya 7 y'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage, byose biteganya ko abantu bagomba guhabwa uburenganzira bwo kunganirwa muri buri cyiciro cy'urubanza nshinjabyaha, harimo no mwitabwa muri yombi ry'ibanze, kandi ibyo bigomba gukorwa abantu bihitiramo ubwabo babunganira bakaganira nabo mu buryo bw'ibanga. Muri dosiye ya Rusesabagina ibyo byose nta na kimwe cyubahirijwe. Ikindi uyu mudepite avuga ni uko abavoka mpuzamahanga umuryango wa Rusesabagina wari wamushakiye bangiwe kumusura ubwo babigeragezaga mu kwezi kwa 10. Icyo gihe umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda yavuze ko babangiye kuko nta viza bari bafite, kandi akaba ari nta n'amasezerano y'imikoranire ari hagati y'urugaga rwo mu Rwanda n'urw'i Buruseli. Ku bijyanye n'uburenganzira bwo gufatwa kimuntu, Depite Van Hoof avuga ko Rusesabagina ubufite imyaka 66 y'amavuko, akaba afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso n'ubundi bw'umutima, kandi anakirutse kanseri, amaze kujyanwa mu bitaro inshuro 3, ibyaba bifitanye isano n'uburyo afunzwemo. umuganga umuvura mu Bubiligi akaba yarabwiye umuryango we ko guhagarika imiti cyangwa se kuyihindura byiyongereyeho ihungabana yatewe n'ifatwa n'ifungwa rye bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Depite Van Hoff ashingiye kuri ibyo byose akavuga ko ari ngombwa ko abategetsi b'Ububiligi binjira mu buryo bufatika mu kibazo cya Rusesabagina mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwe nk'umuturage w'Ububiligi. Depite Van Hoff avuga ko ubwo yitabaga komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Sophie Vilmes yagaragaje ko hari ibyo ubutegetsi burimo gukora kuri iki kibazo. Uwo ngo yavuze ko abategetsi bo muri ambasade Kigali bemererwa kumusura kandi ibyo babisabiye uburenganzira u Rwanda rurabyemera. Nyamara ku nshuro ya kabiri bamusura bamusigiye imiti yari yohererejwe n'umuryango we itaramugejejweho. Madame Vilmes kandi mu kiganiro aheruka kugirana na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta ngo yaba yarasabye ashimitse ko Rusesabagina yakurikiranwa n'abaganga bo mu Bubiligi. Uyu mudepite akavuga ko nubwo ku ruhande rumwe ashimi byakozwe n'igihugu cye ariko bigaragara neza ko na n'ubu burenganzira bwa bwana Rusesabagina butarubahirizwa mu buryo buhagije. Akavuga ko hari impungenge nyinshi ku rubanza rwe rutazaburanishwa mu buryo buboneye bidaturutse ku buryo yafashwe mu bwabwo gusa, ahubwo n'imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda ifite inenge. Depite Van Hoff akomeza avuga ko ikibazo cya Rusesabagina kidakwiye gufatwa nk'ikihariye ubwacyo, ahubwo kigomba guhuzwa n'ibindi byabayeho. Agatanga urugero rwa padiri w'Umubiligi Guy Tennis wafatiwe mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda kwa 2005 avuye mu burasirazuba bwa Congo ashinjwa ko yaba yarashishikarije abantu gukora genocide ubwo yari umumisiyoneri mu Rwanda. Uyu nk'uko Depite Van Hoff abivuga biturutse ku gitutu cya leta y'Ububiligi yararekuwe washyikirizwa igihugu cye mu kwa 11 kwa 2005 dosiye y'isuzumwa n'ubutabera bw'Ububiligi ubu bwamaze kuyishyingura nta yindi nkurikizi, agasanga ibyo byagakozwe no kuri Paul Rusesabagina. Impungenge ku migendekere y'urubanza rwa Paul Rusesabagina mu Rwanda, Depite Van Hoff avuga ko zituruka ku maraporo menshi ashinja iki gihugu guhonyanga uburenganzira bwa muntu, gufata no gufunga batavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko, n'imfu zidasobanutse z'abapfira mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano nyuma yo gutabwa muri yombi. Agasaba ko mu gihe byaba bidakunze ko bwana Rusesabagina rekurwa ngo ashyikirizwe igihugu cy'Ububiligi, abategetsi b'Ububiligi bakurikirana urubanza rwe binyuze muri ambasade, byaba ngombwa bakanasaba leta y'u Rwanda kumuha ubutabera buboneye. Abo ngo bakanibutsa abategetsi b'u Rwanda ko Rusesabagina afite uburenganzira busesuye ku nyandiko ikubiyemo ibyo aregwa cyo kimwe n'izindi nyandiko z'urubanza kugira ngo abashe kuburana ku birebana n'uko yafashwe. Uyu mudepite kandi asaba leta ye gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda kwita ku buzima bwa bwana Rusesabagina, haba ubwo ku mubiri ndetse no mu mutwe, bakamwemerera gufata imiti yari asanzwe ahabwa, bakanemera ko ubuzima bwe bukurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi.
Urakoze cyane Temistocle mu Tijima. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, polisi yaraye yerekanye abagore n'abakobwa 89 bari bagiye kugurishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bose bafatiwe muri Kenya. Ishyirahamwe ONLCT we ton frère rivuga ko Abarundi n'Abarundikazi barenga igihumbi bajyanywe bunyago kuva mwaka wa 2018. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 25 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yiyita umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendu z'abantu bashaka kuja mu bihugu byo mu gobe cy'Abarabu. Mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe. Umunsi umwe nyuma yaho inzego zigejwa binjira n'abasohoka muri Kenya zaciye ziheza Burundi abakenyezi 89 bari baro yahugurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramwo canke bakanyuzwamwo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafise uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi.
Igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi c'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi c'u Burundi hari ikobero mu ntara ya Muyinga ku Rubibe Burundi buhana na Tanzania carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundikazi bafatiwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze iminsi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruriya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Abo rero bakaba bara chikirijwe Burundi amatoza yimbitse agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene babi barazironse hanyuma nabo babari barafashije muri bano bantu bamwe ariko barumviriza kandi bariko bararondegwa kugira ngo baheze bashikirizwe nabo nyene ubutungana
muri kyabwira police y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzo rw'abantu baharabika ishusho y'u Burundi
igipolisi bwa mbere ho kiri maso murandi riko cigeze mwaka wa 2016 gusambura amashira hamwe yarenga 11 yakora runo rudandatu ariko murabona ko bano bantu badaheba ico gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kiri maso kugira ngo gituze Burundi kino caha rudandazwa rw'abantu rudandazwa rw'abarundi cancana barundi kazi kuko ni icaha kiko kiratesha urubwa igihugu cyo Burundi nkubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biri bihugu by'abarabu hari abarundi amajana n'amajana birwa bajyamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu cyo Burundi ariko kundo bagiye mu mpisho bagenda batanze amafaranga urumva yuko ivyo bintu biteza urubwa igihugu cyo Burundi ko uguma wumva mu bindi bihugu urumva nka bafatwe muri Kenya hari nabandi bafatwa mu bindi bihugu hari nabo usanga bagandagaje ku buserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu ivyo byose bigatera icyeri igihugu cyo Burundi
igiceye na prime mbaruboke atwarishira hamwe wellness ate we ton frère ligwanira udandazwa rw'abantu aracemeza gasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga igihumbi bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'abarabu mbaruboke yashimira leta kutwigorora ikirakora yabwijwe rya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo akakabiga cibwe
gushiraho ya politique y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundi zibashaka kuje gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe gucyo bashitse hariya mu biri bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikaranga muntu dufise yiganwa byoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none turabona neza yuko ikaranga muntu iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu bitufasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi ubwa gatatu nuko leta y'u Burundi yohimirizwa kuri kirenera hafi ingene itangwa y'impapuro z'inzira igenda ubwa kane tusaba ko leta y'u Burundi yakore ibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'abarabu
mu kurindira ko bigarwa ko umvugizi w'igipolisi yagabisha wowe se yafite uruhara muri uno rucuruzwa igihagararo cyose afise kwigarura ataribonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahi abagabo babona hari nabavuga ngo gutwi kwimpene ngo kumva kubabuye amatohoza yimbitsa zobandanya kandi nta numwe azogera umuntu kuko azobangana kose uwo muntu yabafise kuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arakogwa kandi azofatwa uko azobangana kose ica zoba ari cyose ashikirizwe ubutungane ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu
mu ntango zindwi uyu mupolisi akorera ku mpaka wa Burundi n'u Rwanda mu buraruka bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura keje abakenyezi batatu bari baroye mu kigobe cy'abarabu abarundi n'abarundi kazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza akozwe n'ibisata by'igihugu n'abashyirahamwe yigenga byerekana ibihugu kandi navyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwa amategeko ubu hone sete wa ton frère rivuga ko bakenyezi nabigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya kuko kibuga cy'indege cya Bujumbura hari umukwabu ukomeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Tundu Lissu aravuga ko afite amakuru yizewe yemeza ko President John Magufuli ari mu bitaro hanze y'igihugu arwaye COVID aravuga ko afite amakuru ko Magufuli yajyanywe kuvurirwa mu Buhinde ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana na leta ya Tanzania kuri icyo kibazo ariko ntibyashoboka ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko ministeri ya Kenya y'ububanyi n'amahanga n'ibitaro ya Nairobi byavuze ko nta makuru ahari yo gutangaza ariko ikinyamakuru cyo muri Kenya Nation gihereye ku makuru kivuga ko cyahawe n'abanyapolitiki n'abahagarariye ibihugu byabo batashatse ko amazina yabo atangazwa kivuga ko umuyobozi w'umunyafurika kitavuze izina arimo avurwa COVID-19 hakoreshejwe ibyuma bitanga umwuka mu bitaro by'i Nairobi Perezida Magufuli ntiyemera ko indwara ya COVID cumi n'icyenda ibaho, ahubwo yahamagariye abanyatanzania kwizera isengesho n'ubuvuzi gakondo. Yagaragaye bwa nyuma mu ruhame ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri. Tundu Lissu yemeza ko ibyo avuga ku buzima bwa Perezida Magufuli atabiterwa n'impamvu za politiki. Yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Botti ko niba abanyatanzania batemera ibyo avuga, bagumye gusubiza ibibazo bibiri: Perezida arihe, amerewe ate? Tukiri muri Tanzania, abayobozi bo mu nkambi ya Nduta bafashe icyemezo cyo gufunga isoko ryaremeraga muri zone ya gatatu y'iyo nkambi. Ibyo bibaye inyuma y'umwaka amasoko makuru afunzwe. Abafashe icyo cyemezo baravuga ko bagamije gufungura amasoko mato mu rwego rwo kugabanya umubare w'abantu bahurira hamwe. Impunzi z'Abarundi ziri muri iyo nkambi zabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin ko iryo soko ryari
itegeko ryatanzwe nuko ubu isoko kira zone yose izofise akantu gatoyi kadashoboka nyine gatoyi kira zone ariko tuko turaraba naho amakenga dufise nuko nabazo bari muriko tuzone bazotegeza kwandikwa bagashikwa ku rutonde bakatandaza batswe no tuko turaraba rero amakenga yo ntashobora kubura. Aha turabona neza ko imbere hariho ibintu bishobora kuba byinyegeje ku mpunzi.
Ubu rero tugiye kubabara kandi simvugiye abatama mvugira n'abato twese turi kimwe, ariko twobabaze twoho tugiye nyene guhwera kuko hagera nko ku isoko ukagenda ni ihuriro nyine ugakopesha nk'utuntu bakaguha, naho ukagenda n'uwakubonye ukakurengurira akaguha nk'akajumbu za kurarira hari ku isoko cyangwa akaguha nk'agakate. None ubu turanyariwe
ndeye kama twimbiye ko mukaza kuturaba kugeza turatanga kimvira cyose ku mfaye mbwa mu nkambi. Hanyuma icyambere cyo natangurira ko ubinge zaraheza duhoranye kweri ni ku iyo soko yadufasa nukwitwagira kizi kontwondo dusigo twabana abana bakacya dukonde dutamba butera hetse ugufara hetse bunyene yeso kayi dufasize neza n'ukuri twose miyambi ifago dusigo twose atara ku rubufu bw'umumba ati abana bakabarajya kuri mwa duha injya nke zitatu kwiye nemwe nta cyambere kwe ni kumwe duke kwa kunwa twongera
uto kibazo cyo mu mazoni zitwa soko mu jinge zose soko ehera sema tari soko iba yitwa nayo nyene nk'impoza makungu nk'abatanzania rutwa batuzanira kwibwe tutaronka ibyo byose ntituronka none nk'agacica naho kaboneka ari ikintu ugenda urondera ku mwayo masoko tuvuge nk'akantu nk'iki ukakabona ariko ubu ntacyo turonka kweri. Byiza ariho nuko mubisubiramo Imana n'umuvyeyi bakadusubiza kuri ako gasoko ko mu izoni ya gatanu data tukaka ico gisabo turagisavye kuko isoko uga isoko urumva ntubu uri kuravuga ngo urareze za mpunzi ntubu zireze na gatoya ubu uri kuraziha umugozi.
Iri soko ryadufasha byinshi cyane, twahuriramo turi amazone atandukanye kambere kanatsinda rero n'abaha bashobora kuza baraza binyegeje nyine bakazana ibintu twe ino tudafise nk'imyumbati intore kambere n'ibindi nyine bakazana n'udusamaki indagara mugabo nk'ubu bizotugora cyane kuko urumva ibihano ko bitera bibandanye.
Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 nibwo Mahatma Gandhi yatangiye urugendo rw'ibirometero 300, urugendo rwari rugamije kwerekana ko yigometse ku butegetsi bw'Abongereza mu Buhinde. Abongereza bari barashyizeho itegeko ribuza Abahinde gucukura cyangwa se gucuruza umunyu. Abahinde bategekwaga kugura umunyu ku bakoloni b'Abongereza, bawubagurishagaho bongiyeho amahoro bashyiragaho bihanukiriye. Nubwo bwose abakene barushagaho kuhagwa, nta Muhinde utarukeneye umunyu. Mbere yo gutangira urwo rugendo rwo kwigomeka, Mahatma Gandhi yabanje kwandikira Mbuda Matare wari uhagarariye umwami w'Ubwongereza, amumenyesha ko mu minsi 10 we n'abagenzi be bazatangira urugendo rugamije kwerekana ko batishimiye itegeko rigenga umunyu mu Buhinde. Nguko uko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 Gandhi yavuye mu bwiherero bwe ahitwa Sabarmati hafi y'umujyi wa Ahmedabad aherekejwe n'abayoboke benshi maze yerekeza ku mujyi wa Dandi uri ku nyanja y'Abarabu. Aho yanyuraga hose Gandhi hasangaga imbaga y'abantu bamutegereje, akababwira ijambo maze uko iminsi yicumaga umubare w'abantu bitabiriye urugendo rwo kwibohora ingoyi y'umunyuri yongera. Abantu bagera ku 1600 batawe muri yombi barafungwa, barimo na Mahatma Gandhi ubwe. Mu mwaka w'1977 uko guhirimbana kwa Gandhi na bagenzi be byagejeje Ubuhinde ku bwigenge. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubil ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbifurije kurangiza icyumweru neza, mwirinde kandi murinda n'abanyu. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.